Uriteka ndifitia kamaro chane Muka ukwe nyongwa inzi yangu vikira ngo bisi Sika chari huunguka Nyongwane chane kanyate huku
Niwi gini yeho nishangu maru huunguka
Naka taitu mbita nukapula huku kifundu Kwa kusa anga ubutia butangu kwa sila huunguka Huunguka wenabuka huko Kuhomba kusuhomba
Abo niba mwe mubarini Vizyamga vitanduka nye Ibavuga kubate umuti muhageze Ningwa la yate izyamga Yei bisanzu bitunzi mijango ya abo Kuli mikroze wakunzi batu Barasiguru kiyongwa rifata
Harate ingwa la mwuzyamga Kaja ligete kusa Itangu ikukome nangu risose Harazamu kwa kukatoba kura
Yeko ndani kwa mga nate Kupa kumandarena na mafoka Mkama mambo na viku mafi uma Mbaviyumi ya vika hisira Ikaeza ni mhuzira Bubuzera kubitiri kifyazi Kamenga chirafundi chumutu kwa nikiduzi mutu
Na mafoka ino kusanga Ya faswe niri ino kusanga niri ino Sili kutu dudu kusanga ndiri ya pisiji uto uto
Mandarena Ini hizi ni mishungwe Ini sapa terapiuma Niwi gini yeko Nishaku maruhuru Uyu muri avuga ko bari mu gihombo kuko ibyo bitiba babiranguye ku mafaranga menshi hageze kwimbura bakabura yo bacira nayo bamira
ufate waranguye hiri kingana n'isu muri yoni ushobora gusora inusu yacu ugasanga hasi byarahungutse aho yo kuva ku bantu batetswe by'uburimi nta n'iki twumva uturundi kirango pompa iyi miti n'ubwo bukoko bwopfa ubasa gupompa upompa desiri bikisanzwe
kuri iki kibazo abo barimyi bavuga ko muri ako gace bari batunzwe no kurima ivyamwa kuko ibindi bisanzwe bisahiriza abanyagihugu birimo ikawa n'ibindi bitakirimwa muri ako gace bavuga ko ubukene bushobora kubatera
ahambire mu ibipimo byose aho kugeza amaso nta kabugendo habonye Ejo mandele wa shakupa security chumi Aga soba la kuila angu Pakama nyumba mazana tatu Uwana wali shiko sana umisichana machana hiri Tulite kwa hiri kutia kamaro chane Muka ukwe nyongwa ya inzi angu vikira angu bisi Ika chari huunguruka Nyongwane chane kanya kihuku
Abu mwanyagi hugu wa sabayeta Kwa wajaju uburi mni Bohimiri wa kubaba hafi Kukiyo wa huye ni vivazo hibyo Bataronga mama fasha kugihe Ahaba sigula koni vigazibi Sandro viva mga mavuta ya mamesa Nabyo vya fashwe
Aba jesu kuburi mni resi Abu sana mbele tubana Ako niwa ya tugi ati Mkade mwokore sanu uyo Ni vigazi jesu kakanga Kuse kusa kika kini mama Aza matu chanate mwo Yeyo siningwa ilanga mila Ikegwa Chari kukikia kamara Aba jesu kuburinye ubuze barakira ke bakaraba yuko abari cyetswe bahaya kandi bakagira ku buze barashobora imiti bagahesera nyati yuko nimba tuko matirihira kwera ko twohomba ufuma bati wifuza umutunga nuko kwina ko matiri ko cyose kwa cyongere
Abakunzi b'ijwi rya Amerika habegereye ubusanzwe bafasha abarimyi muri ako gace Eugene Habyarimana nawe yemeza ko iyo ngwara ihari
yego ingwara iriho kubyerekeye ivyamwa imandarena n'icungwa urasanga ihishiye kandi gushika uno munsi ntibitanga umwimbo kwiye iyi ngwara ntirashobora kubonekana neza gusa abahinga bagumagerageza bakaraba kuko birahishira hama bigatonda ko ibintu by'ibintu by'ibihiherehere by'ibintu by'ibifubifu
uwo mufundi w'indimo avuga ko bashikiriza raporo hejuru kuba barongoye ariko akaba atakira kogwa avuga ko umwimbo ushobora kuba muke cyane muri kino gihe abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura nabo bavuga ko mu bushakashatsi bwakozwe atabwoko bw'indwara yateye ibyo byamwa iramenyekana Daniel Majarahisha umuyobozi mu bijanye n'uburimyi mu ntara ya Bujumbura yasiguriye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko icyo bamaze kubona ari uko hari ibiti by'ibyamwa bishaje bitegerezwa gusubirizwa
ingorane hari nuko usanga hari ibiti by'ivyamwa bishaje ivyo navyo bigasabwa tugasaba yuko ibyo byosubirizwa usanga mbere bibitse n'imigira y'ingwara kandi ugasanga navyo nyene biriko bitanga umwimbu udashimishije abo tubahamagara yuko bo kwegera abafundi bakaba impanuro hageze gupoma imiti barakunda kuyisukiranya kenshi kandi ni kama twabibahanuye mugabo usanga ntibariko barabitegera kuko hari usanga bitwaza ngo ipompe baba yayikose
abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura basaba abarimyi kumenyesha ababijejwe igihe cyose babonye ikintu gishasha kidasanzwe ku biti by'ivyamwa babasaba kandi kutihutira gupompa imiti batarabimenyesha abajejwe uburimyi muri ako gace naho Majarahisha avuga uko abo barimyi bavuga ko iyo babitabaje batabitaba nk'uko bikwiriye abarimyi bavuga ko imyaka igera kuri itatu iheze ze ibyamwa byabo ho birimo amavoka mandarine imicungwe ipapayi n'ibindi bifashwe n'indwara bikagenda byiyongera uko iminsi hera bagasaba ko byokurikiranwa vuba kuko ibyo byamwa bishobora kuba bike cyane mu gihugu hose Cherive Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali